Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uno munsi ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, tubahaye ikaze mu biganiro vyacu.
Tugiye gushiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzobujejwe kumviriza abarenganijwe, abatotejwe ku kazi no kubarenganura.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije uno munsi gerekeye umunsi wejo aho igihugu kizokwibuka intaha yo kwikukira. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza itangazo ku cegeranyo casohowe n'akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu ku Burundi. Mutugume hafi. Kuri uyu wa gatanu, Burundi buzohimbaza imyaka 54 bumaze bwikukiye. Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abishijije kuri radio y'igihugu, yagabishije abacigenza nk'abakoloni mu guhonyanga agateka ka bene wabo. Perezida Nkurunziza yanavuze ko hagiye gushingwa umugwi mu biro vyiwe uzohora wakira abarenganywa n'abatwara mu tuzi canke mu bindi bisata. Inkuru ya Eloge Burikaneza.
Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yibukije ko intaya yo kwikukira itarishigikiwe n'abarundi bose, mu gihe umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo bari basangira urugamba bashaka ko Burundi bwiganzwe intwaro y'abakoloni, hari undi muce w'abarundi wari ucuditse n'abakandamiza abarundi utarukeneye ukwikukira mu mwaka w'1962. Perezida Nkurunziza amenyesha ko n'ubu abarundi bene abo bakihari, ariko yasezeraniye abatwara ko atagahengwa zoba na gato.
N'ubu hari abashyibandanya imigambi yabo igayitse yo gucyoza igihugu cabibarutse, badashaka ko abene igihugu bitunganiriza intwaro yabo honyene. Tuzirikane ko basokuru bamaze bati ubutemu gwiwe bamutiza umuhoro. Mu Burundi hari abantu bacigenza nk'abakoloni mu kurenganya, kutitwararika bene wabo, kubafata nabi, kubajya umutima, kubadodobereza, kubakuza mu kazi canke kukabatesha. Mu ngendo yo guhasha iyo nyifato, tugiye gushiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzobujejwe kumviriza abarenganijwe, abatotejwe ku kazi no kubarenganura. Tuzoca tubashikiriza iminsi bazoza barakigwa burindwi. Ibyo bikogwa bikazobera no mu ntara zo hagati mu gihugu.
Umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi bose kubungabunga intaya yo kwikukira, abasaba cyane cyane kuyishigikiza ibikorwa by'iterambere. Yanaboneyeho akaryo ko kwibutsa bimwe mu bibangamiye intaya yo kwikukira.
Umwimbu muke naho uyu mwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu, ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, indero mu mashuri iguma itituka, ubushomeri, ubunebwe, kutubahiriza amasaha y'akazi, urudandazwa rutemewe n'amategeko, ugabanuka kw'imfashanyo ziva hanze n'ibindi. Byongeye igihugu gitezwe imbere na bene co, nayo agacumu k'ubumwe karunganira gusa. Ariko natwe ntitureza amaboko, turabandanya gushyira mu ngiro wa mugambi wo kurwanya ubukene, guhimiriza ugwaruka ngo gwijukire ibikorwa ruri mu mashyirahamwe, gukomeza ibikorwa kugira turwanye ubukene n'inzara, kandi dushike kwihangiro ry'ingene igihugu cacu coba cifashe mu mwaka w'2025. Bize bitubere intango yo gutegura irindi hanguro ryiza gusumba inyuma y'iryo.
Perezida Nkurunziza yanavuze kandi ku migenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu. Abarundi bahunze nabo yabasabye guhunguka kugira bafashanye na bene wabo kubaka igihugu.
Turashima ko u Burundi bubanye neza n'ibihugu bibanye ndetse n'ibindi bihugu. Igikenewe kandi cyo kwitwararika nuko twokubahana ibihugu byikukiye, tukabana neza kandi twuzuzanya. Turasubiriye gutera kamo impunzi zataye izabo n'ivyabo kubera ibihuha n'amaremendanya ngo zitahuke zose. kanatsinda na bene wabo batari bake bari barahunze baramaze guhunguka ubu bakaba bari kumwe natwe mu guhimbaza uwo munsi mukuru wo kwikukira.
President Nkurunziza yasabye abarundi kuva hasi bakitunganiza igihugu cyabo kuko atamunyamahanga azoza kubibakorera. Ahatanga akarorero ku gutunganya ibyerekeye intwaro mu kwitorera abarongora n'imigambi bashimishije bakayigira iyabo mu kuyishyira mu ngiro. Yavuze kwiryo banga barundi badakwiye kuridohoka ko namba. Ikindi abahamagarira ni ukugendera urukundo rwaranze incungu yo kwikukira umugano wa Rudoviko rwa Gasore hamwe n'incungu ya demokarasi. Perezida Melchior Ndadaye eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma y'amaradio yahembereye ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'u Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Radio y'ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umugwi ujejwe gateka kazina muntu mwishiramo mpuzamakungu ONU uvuga ko urajwe ishinga nuko agateka kazina muntu mu Burundi kabandanya guhungabana kuva hatanguye indyane za politiki mu mwaka uheze. Mu nama yahuje uwo mugwi ejo ku munsi wa gatatu basavye ko ihohoterwa ry'agateka ka muntu rihagarara kuko rishobora gukwega Burundi mu ndyane za moko zishobora gukwegera akarere kose ka Afrika yo hagati. Zaid El Hussein avuga ko umuyobozi wako kanama avuga ko araje gushinga nuko hashobora kwaduka ubwicanyi bufatiye kumoko agasaba leta y'u Burundi kurengutsa imbere y'ubutungana bo bose bafise ibyo bagirizwa kandi ko ibiganiro bihuri birimo bose bigizwe na bose byo bandanya. Leta y'u Burundi yagize ico ivuga kuri iyo raporo ya ONU. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajeje gateka ka muntu Martin Nivyabandi.
Iyo raporo ubundi twe tuvuga yuko yoja mu bice bibiri, igice cyabe cyo guhera mu kwa kane gusha mu kwa 12 ku mwaka 2015 n'ikindi gice cyo guhera mu kwa mbere gushika mu kwa kane 2016. Uri kuraba rero guhera mu kwa mbere ku mwaka ibintu byarateye imbere cyane. Naho rero nabahinga baje Bujumbura barabibonye turabibabwira. No munsi rero kwari kubibwira ibihugu byose byo ku isi biri muri byishyamo mpuzamakungu biri muri Conseil des droits de l'homme kwari kuza kubibasigura no kubibabwira. Urongoye ibiro by'agateka kazina muntu yashyize raporo yiwe, natwe leta y'u Burundi turavuga aho duhagaze turabereka yuko agateka kazina muntu bigenda bitera bije imbere.
Hari ikibazo gihambaye n'umushyanahe Zaid Rad Al Hussein agarutse ko ikibazo c'abana b'abanyeshuri bafungwa ika agateka kabo gasana katubahirijwe ico kibazo mwibwe mwakivuze kwiki?
Kuri ico kibazo kijanye n'igikogwa c'ubutungane harabuzwa abana bagiye barona amafoto y'umukuru w'igihugu. Kiretse yuko mu muco wacu gihe umwana cyane cyane n'igihe ari umunyeshuri ariko araregwa agatangura gukora ibintu nkamwe n'ibyo si byiza cyane kuko abatanguye n'abikarita bashaka ko kazoza keza kwa abayobozi beza, abayobozi b'igihugu, abayobozi b'amadini, abayobozi muri za societe civile, abayobozi abadandaza beza. Turavuga tuti rero ngaho amategeko niyo acakora. Igihe umuntu afite imyaka yuko akurikirana n'amategeko ubutungane buraheza bugakora, ariko hari ingingo nyinshi zagiye zirafatwa hagati y'amanama yakozwe hagati y'ababyeyi n'abarongo y'amashure bagiye baratora inyishu. Abandi nabo bararikuwe barasubiye, n'abasubiye abandi barasubiye ku mashure, hasigaye bake ubutungane buri kuburaraba icyo bwokora. Cyane cyane twe muri leta twashyira imbere ineza y'abana kuko hariho benshi hagira samo mwumvikano hagati y'abarongoye amashuri n'abavyeyi. Kongera twibutsa yuko by'ukuri konona no konona igitabo byonyene biraho n'amategeko agenya amashuri uko abana bazokurikirana bazokenera ivyo bitabo bavyigiyemo. Ikindi nacyo dukeneye kugira abana by'ukuri burupfaso
igihano n'ico bakirenze amakosa
umuntu wese kuko mu mashuri y'iwacu cyo kimwe nayo mashuri yo muri za Amerika ni Buraya bashaka gusanga umuntu yiga mu 9 afite imyaka 20 ari mu 9 afite imyaka 18 ugasanga afite imyaka yo guhanwa kuko biba biboneka yuko ibyo yakoze yari yabyiyumviriye. Ariko leta n'umubyeyi wa bose aragira igihe mwicara mukaraba yuko mwe nabo bana umuntu agenda arabahanura umuntu akagenda arabatoza indero nziza akabereka ko rimwe na rimwe baba barahenzwe n'afite n'izindi nyungu. Ni mwene ibintu nk'ibyo tugenda turakora
mu Burundi. Muri iki gihe agateka kazira muntu karabandanya gutosekara, hari abantu bicwa tacu bazira bakicwa, hari nawe yitwaje ibigwanisho, abandi bakahohoterwa n'inzego z'umutekano. Ikintu mu bushikiranganji bujejwe agateka kazira muntu muri ko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo abantu agateka kabo kubahizwe n'iki?
Kundikije urabona umuntu ariko arabesha ko mu Burundi agati akazi na muntu kwa kubahiriza ijana ku ijana. Ingorane dufite nizo n'ibihugu bafite aho muri Amerika Holland warabonye byahabaye zaventere mu buryo wabonye byahabaye fatakara mu fatakara wabonye byahabaye Istanbul wabonye byahabaye muri Nigeria muri Kenya tubwa yuko muri kino gihe twese tuziza gukorera hamwe kugira duteze imbere agati akazi na muntu. Mu minsi iheze bavuga ko mu Burundi abatutsi bagira bicwe hariho nyabwoko, ariko no munsi twanafashe n'akaje ko gushimira ishyira mu mpuzo makunguni ko ibyo byo kuvuga ko mu Burundi hari ihonyabwoko riko rirakogwa cyangwa rigira rikogwe ko ibyo bintu bagiye barikura mu maraporo yabo kuko bamenye ukuri.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivyima cakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradio Ijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cabaye urubuga rw'ivyiyumviro vya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Abahoze bagwaye ingwara zo mu mutwe nyuma murantunga uyu munsi wa kane mu Burundi wahariwe abaserukira makungu. Ibirori byo guhimbaza uyu munsi byaranzwe n'ukwereka abaserukira makungu mu Burundi isoko ry'uruzi Nil. Ugo ruzi ruri mu bumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Bururi ku birometero 115 uviye Ibujumbura. Inkuru ya Fidelite Ishatse.
Imisho y'ingoma niyo yakiriye abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi baje bamanuka ku bw'igihugu cy'u Burundi kuraba isoko ry'uruzi Nil riri mu ntara ya Bururi komine Rutovu ku musozi Gikizi. Uyu musozi ugira kane mu misozi miremire igize igihugu cy'u Burundi ufise imetero zingana 2200. n'ijana ibijanye n'umunsi uhariwe abaserukira amakongo mu Burundi byatangujwe hano mu Burundi kuva mu mwaka wa 2014 ubushirangange buraye migendanire y'u Burundi n'amakongo nibwo bwatunganije ihimbazwa ry'uyu munsi kubwa Alain Emenya mitwe aramutse ubwo bushirangange akanakajyo kubaserukira ibihugu byawo mu Burundi ko kumenya impingi itandukanye y'igihugu no kubona abanyagihugu b'Abarundi mu mereho yabo ya misi yose abaserukira ibihugu vya mu Burundi basiguriwe ingene isoko nire ryatowe bubongera barafata amasanamu y'ibice bitandukanye bigice kibanza cingenzi
isoko rya nire ryatowe n'umuzungu w'umudagi yitwa Dr. Burkhard Wardaker
uyu haje kuvuga yitwa Helmon Ahimana ni wajeje gutembereza abagende cyo kibanza no kubasigurira iby'isoko rya Nile iryo soko avuga ko ryatuye mu Burundi mwaka w'igihumbi 1930 yamara ubwo kibaye cyo Rwanda naho nyene biravugwa ko hari isoko rya Nile bico kibazo Helmon Ahimana yavuze ko afata iryo soko iri mu gihugu cy'u Rwanda hagashamika isoko rya Nile
igomenti duhakanye ko afite isoko rya Nile mugaba twe dufite isoko riri kure yandi masoko yose ya Nile kuvuga ko Nile ifite amasoko menshi mugaba isoko iri kure yandi masoko icyo bita mu gifaransa la source la première régionale du Nil iri mu manuko ni iryo wacu mugaryo wabo ingene baryita sino bimeje no kwita ko dushami kuko isoko irafise aho yihera
ico kibakiratiro kirafasha mu butunzi bwa komune ya Rutovu umurundi ahagendeye arihishwa amafaranga 2000 by'amarundi umunyamahanga nawe akarihishwa amafaranga 5000 abo bacatembezwa mu mwonga aho wakiwe isoko rya Nil bakongera bakaduganwa ku musozi ahari nyubako y'amabuyi ifatiye ku muco banyagi uta ico bita piramide muri mwingi Faransa ikindi kintu kirangwa mu cyo kibanza cingenzi nutuzuko kugamamwo izuba hamwe n'udusima twubakiye aho abantu bashobora kuruhukira yamana aho biri uko abanyatuvu twaganiriye bavuga ko ibyo bidakwiye
urabona hari bibanza byiratiro bakwiye kuhubaka nyene nk'ububare abantu bakaza baratsa baronka ibintu byose bikwiye noneho kenewe
nimbwa turabona ububare yavuta yakabare hari
ababare none ububare bw'ukwagwa shakutana inzoga nyene injabuka kuba ivyo bitahari ko niba ihutira kuhaza kuko bataronka ivyo bikenewe
ihubatwe neza abantu harinjiza amahera gose twose abantu komine yuko iyo hakora neza kibubaka nk'amazi y'ingenzi
kukabanka ko muco kibanza nta hoteli twahabonye byongeye kanamwe twabonye abantu bahaje bashobora kuronka udufungurwa kuhagendera bisaba ko umuntu atekere impamba buramatari ntarabururi nkundiza Christian nawe nyine rabona yuko ivyo biteye ingorane naco gituma humuriza abantu kwabwira yuko hari umugwiza atunga ari mu myiteguro yuko hubaka ihoteli ya Karorero mwomenya ko ingorane urundi biko buracha mu kino gihe zatumye abagenda mu ico kibanza bagabanuka aho rero abagenzwe ico kibanza cingenzi cisoko rya Nile mu Burundi bavuga yuko misi heze bashobora kwinjiza amafaranga 2000 ku kwezi mu gihe muri kino gihe nukuronka 10,000 ari kugihamana muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite yishatse abahora bagwaye indwara zo mu mutwe nyuma bagakira babandanya gukumirwa mu miryango mu kazi no mu buzima bwa misi yose muri rusange Bwana Sem Bedege ho mwishira hamwe ryo kubungabunga uburenganzira bw'abafise ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda yemeza ko ivyo bibazo bihari yaganiriye na mugenzi wacu Edigwema mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze
abantu bahuye n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe ingaruka zo burwayi bwo mu mutwe zituma bahezwa ni imwe mu ngaruka yuko bahezwa mu bandi bakaba bashobora no kurenganiramo kuko urumva nyine basa n'abagiye mu isi yabo kubera imyumvire ya bagenzi babo ndetse ari nubwo umuntu ashobora kubihisha akaguma ari hamwe n'abandi ariko yararwaye nangwa se yabivuga ataranarwaye cyane ingaruka zo kuhezwa zikamugeraho bisobanuye rero ko harimo akarengane k'imyumvire mu by'ukuri bitajyanye n'ukuri k'uburwayi n'imibereho y'umuntu ku giti cye umuryango wacu rero nibyo gerageza gukorera ubuvugizi no guharanira uburenganzira bw'umuntu nguwo waba yara uhohotewe nabakabaye bamurinda mu byukuri cyane imiryango na community.
Ese bwana badege hari ubushakashatsi mushobora kuba mwarakoze bugaragaza uburemere bw'icyo kibazo mu Rwanda cyangwa se muri societe nyarwanda?
Ubushakashatsi burahari, twakoze ubushakashatsi kwihezwa n'akato, twakoze ubushakashatsi ku mitangire y'imiti ni uburyo bayinywa, ubushakashatsi mu kuganira nabo direct bakakubwira uko babizi n'uko bagiye babibona. Dufite rero amakuru afatika mu by'ukuri, ntabwo dukora dushakisha, dukora ubuvugizi ku bintu bifatika kandi bigaragara.
Nk'urugero rw'amakuru mushobora kuba mwaravanye muri abo muganira nabo rushobora kuba rwaragukoze ku mutima, ni nk'uruhe wasangiza abumva Radio Ijwi rya Amerika kakanya?
N'umuntu ufite abana batatu, n'umudamu mu by'ukuri wakabaye yifashije, arize, afite amashuri ye, ariko ku rwego rwo gufata nk'imiti ashobora kukubwira ati ntabwo nzongera gusubira kwa muganga, kubera ko abantu batanga imiti abaforomo, kubera ko bazi ko ngo nagize ikibazo cyo mu mutwe, bashaka kumfata nk'umwana uri muri garidiyeni, ntabwo bashaka ko mvuga uko meze, ntabwo babona umwanya wo kugira ngo mbasobanurire. Bashobora kuba batabizi ibyo nshaka cyangwa se banyirengagize. Urwo ni urugero rumwe, ariko mu by'ukuri wumvise niba koko abaforomo bamufata gutyo, ariko wagera iwe mu rugo ugasanga ni umuntu ugerageza kwiha agaciro, urumva nyine ko hari imyumvire mibi ishaka gukorerwa ubuvugizi ikeneye kugira ngo abantu bamenye kandi bahindure bene iyo myifatire. Aho ni mu bantu bawumva ko ari abantu bize bajijutse, bakabaye mu by'ukuri bazi uburenganzira bwa muntu. Noneho rero mu baturanyi be, mu bavandimwe, mu bandi aho agenda, ubwo noneho ndavuga urugero nk'urwa atari we ku giti cye, urumva ibiba bihari. Ni ukuvuga ko ari umuntu wafashwe n'abazimu, ni ukuvuga ko ari umuntu ugendana n'amashitani. Urumva mu by'ukuri ibitekerezo by'abantu benshi bya kominite biracyatekereza ko uburwayi bwo mu mutwe atari uburwayi, ahubwo ari ibintu bikomoka mu myuka mibi ya shatani, nangwa se yo kuba umuntu yarakoze nabi bakabimuroga. Ibyo ngibyo nizo ngero zuzuye nyinshi cyane kandi zitanihishe.
Turi kumwe na Nsengayire i Kigali. Nsengayire, mwiriwe neza.
Ibitekerezo ndagirango mbaze Batete. Ikintu cyo kuba batoteza bakato bafite uburwayi bwo mu mutwe ni ikintu ubona gikomeye cyane, kuko hari nk'aho usanga rwose yaravuga akanatsira agasakaza muri sosiyete bisanzwe, ariko n'ubundi ugasanga ahora yigunze kubera ko abantu batamwizera ngo bamuganirize, ahubwo bahagira n'umuvugisha akamuvugisha n'ubundi amusubiza muri bya bihe bya kera. Ahubwo nicyaza namubazaga, namubazaga ngo mbese ko mbona hari ndumva bashyiraho nk'igitekerezo ntanga, bakaba bashyiraho nk'itegeko hariho n'umuntu watoteje kubana n'ubwo burwayi, ansobanurire niba haba hari itegeko rihana abo bantu batoteza abantu bafite uburwayi nk'ubwo bw'ubumuga bwo mu mutwe. Murakoze, nicyo kibazo.
Urakoze cyane bwana Nsengayire. Reka dufate na Mutangana. Mutangana, mwiriwe neza.
Ni igitekerezo ngatanga ngiye kurwara ku ndwara zo mu mutwe bifata nk'indwara zisanzwe, nk'uko umuntu yarwara malariya akivuza, mbona nta mpamvu yo guha abana kato.
Nibyo, warakoze Nsengayire. Mu by'ukuri mu Rwanda dufite amategeko, dufite n'itegeko nshinga ubwaryo rivuga ko ari nta muntu ukwiriye kurobanurwa mu bandi kubera imiterere ye. Hanyuma dufite itegeko rirwanya akarengane nk'ako ngako. Dufite n'amategeko arengera abantu bafite ubumuga muri rusange. Ndetse mu minsi yashize hari itegeko rirengera koko specifika abafite ubumuga bwo mu mutwe, n'ubwo ngira ngo ritara bitaremezwa ariko ni itegeko ryiza cyane ariko ikibazo cy'uko amategeko abanahari amategeko amenshi mu by'ukuri aharanira uburenganzira bwa muntu murabizi hafi ngira ngo ibihugu byose muri Afurika turayafite ariko arazwi ese arubahirizwa ese abo yakarengeye bo barayazi ese hari n'ingero cyo nibura zawo yigeze agira ibibazo akemura ibyo nibyo bibazo dufite ariko amategeko yo mu by'ukuri ahari atangiye gushyirwa mu bikorwa wenda nibwo watangira kumenyitirira ikwiriye kunonosorwa gutya rikwiriye kongerwamo ibi ariko mu by'ukuri uko yakozwe arahari ndetse dufite n'amasezerano mpuzamahanga arengera abafite ubumuga ni nayo yanagaragaje cyane cyane ko n'ihezwa rishingiye ku burwayi bwo mu mutwe nabwo ari ubumuga kugira ngo abantu bagutandukanye n'abandi kubera imyumvire ufite cyangwa se ubushobozi bwo kumva ibyo bo bakora bigatuma baguheza ngira ngo ujye uryumva itegeko rirengera abafite ubumuga cyangwa se national UNCRPD United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities. Itegeko rero leta yasinye y'u Rwanda yasinye kandi n'itegeko tugerageza gukora ubuvugizi turyifashishije kandi cyiza kigaragara nuko nk'uko mugenzi wacu wa kabiri avuze mu by'ukuri urumva ko amaze kubyumva ko nta mpamvu ngira ngo uwo muntu twamwita nk'umwe mu bantu bashobora gukora ubuvugizi cyangwa se wabyumvise akaba yumva yabishyira mu ngiro
hanyuma se mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu mukora iki kugira ngo abo bantu bahuye n'ibyo bibazo mushobore kubarema imitima mushobore kubagaragariza ko nubwo sosiyete isa nkaho ibaha akato ariko bakwiye kwigirira icyizere ese ubundi mbere yuko barekurwa mu bitaro hari uburyo bategurwa ko wenda bashobora guhura n'ibibazo nabo bakamenya uburyo bashobora kubyitwaramo
nibyo dufite umuryango ukora ibintu bitatu by'ingenzi kimwe ni ukwigisha umuntu kugira ngo yumve ibibazo bye kandi ukamwigisha ari hamwe n'umuryango we kugira ngo umuryango uhindure imyumvire ikindi ni ukureba niba amaze kugera ku buzima bwo kwifasha niba hari icyo yakora kuko byose cyane cyane usanga binashingiye ku bukene no kutagira icyo umuntu akora ariko twebwe mu muryango wacu abawurimo bo tubanye nabo bafite itandukanizo rinini n'abatarashobora kuwujyamo ibyo ni ibintu bigaragara mu buryo bishyira hamwe abantu bamaze kumenya ko saa munani buri wa gatatu bagomba guhura ko bagomba kwicara bagakora imikeka bakayigurisha ko bagomba gukora ingofero mu birere bakabona amafaranga bakibuka gukingura konte ko bagomba kubona kujya muri koperative nk'abandi banyarwanda ni itandukanizo rwose rigaragaza ko ari ibintu by'ingenzi kugira ngo abantu bishyire hamwe bagamije kwirwanaho gatatu n'ubwo buvugizi bwo gushaka ubushakashatsi n'ayo mategeko tukayereka abashyira mu bikorwa n'abafata ibyemezo tukababwira tuti nyamuneka dore naka uko byamugendekeye nyamara kandi dore itegeko uko rivuga hanyuma akarenganurwa rwose icyo nakubwira cyo ni uko leta hano ifite ubushake buhagije navuga ko bunarenze guhaga kuko n'ibyo abantu bamwe baba bataravuga ari ubwo usanga byagenye ibikorwa
kuri telefoni turi kumwe na Christine Nishimwe Christine mwiriwe neza
mwiriwe neza mfite akabazo gato kandi n'igitekerezo ku byerekeye abo bantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe nje niyumvira ko kenshi na kenshi mu buryo dusanzwe tubona mu kibano nuko hariho abantu iyo bagiye dufate nko kwa rojanti cyangwa ahandi kwa rojanti nino hariho ikigo kijejwe abo bantu niyo bavuye aho hantu bakaza mu miryango turabona ko batabakira neza baba babona ko umengo ntibasa nk'abandi bantu ariko novuga ni mentalite zacu kuko iyo umuntu mu bisanzwe yivuje agakira n'ahatokira tugomba kumufasha tukamwitaho tukamuganiriza mbese tukagira soutien tubahaye kugira ngo nabo bakomeze ubuzima kuko natwe tubayeho. Ikibazo nshaka kubaza uwo mutumire,
yego,
je ndashaka kumubaza mbese none nk'abo bantu bagiye muri ibyo bigo bagakire bagataha mu miryango yabo hanyuma bagasubira kugwara kubera yuko twabafashe nabi muri ico gihe, mbega aho bariho amategeko ahana abantu bo mu kibano mu gihe abo bantu basubiye kugwara kubera bene wabo aribo bariteye. Mwakoze.
Ane naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha, ariko turabararetse mu bandanye mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma.